kuri radio ijwi rya America ivugi Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda shuti banywanyi mwaramutse neza ikaze kuri radio yanyu duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi mwa yateguriwe kandi murayagezweho na Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Tomasi muri Kenya ejo kuwa kane haratangujwe guha urucancu rwa COVID-19 abanonotsi ba Kenya bazoja mu nkino za Olympique zizoba mu bihe by'iki mu gisagara cha Tokyo mu Buyapani. Kenya ni igihugu gifise abanonotsi rurangiranwa ku isi cizeye kuzotwarayo umugwi w'abashika ijana muri izo nkino zo muri Tokyo. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'inkino za Olympique muri Kenya Francis Mutuku yavuze ko abazocandagwa barimo abanonotsi abamenyereza abategetsi hamwe n'abandi bazoherekeza uwo mugwi. Abaganga ku mugwa mukuru wa leta ya Darfur y'uburengero muri Sudani bavuga ko ibitigiri by'abasize ubuzima mu gutana mu mitwe kwabaye hagati y'amoko byaduze bishika ku 125 hamwe n'abarenga 200 bakomeretse. Umwe mu baganga bigisha ku bitaro biramura abaganga i El Geneina yavuze ko ivyo bitaro byaherewe n'ibikoresho byo kuvura abakomeretse muri ubwo bwicanyi bwatanguye ku munsi wa gatandatu. Muri Afrika kandi ibihugu bihurikiye mu ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu bumanuko bwa Afrika SADC ejo kuwa kane byariyemeje gukorera hamwe mu guhasha intagondwa z'abayisilamu zateye mu biheze igisagara kiri mu buraruko bwa Mozambique. Abakuru b'ibihugu bitandatu bya SADC bahuriye mu biganiro ku mugwa mukuru wa Mozambique Maputo inyuma y'indwi zibiri habaye igitero mu gisagara cya Palma cyahitanye abarenga 10 kandi gikura mu ngo zabo abaharurwa mu bihumbi. Perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa yavuze ko iyo nama yemeje ko inteko za SADC zigiye kunagurwa kandi zigahabwa uburyo mu gihe cyihuta kugira zije gufasha. Abaperezida ba Mozambique, Malawi, Tanzania, Botswana, Afrika y'Epfo na Zimbabwe nibo bitabiriye iyo nama yamaze iminsi ibiri.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mu makungu, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yavuze ko ubwicanyi bukorwa hakoreshejwe inkoho ari bitera soni kuri Amerika nk'igihugu. Ejo kuwa kane yategetse ko hashyirwaho amategeko ruhashya ku nkoho zimwe zimwe kandi asaba Kongere ya Amerika kuvugurura itegeko ryataye igihe ku nkoho zica mu kiganiro yaremesheje kuri White House imbere y'abashingamateka hamwe n'abanyagihugu bagize ingaruka z'ubwicanyi bukorwa hakoreshejwe inkoho. Perezida Biden yavuze ko ubwo bwicanyi ari kiza mu bindi bihanze Amerika. Biden abishikirije inyuma y'ubwicanyi kivunga hakoreshejwe inkoho bwahitanye abantu 8 mu gisagara cya Atlanta muri Georgia mu manuko bwa Amerika hamwe n'abandi 10 biciwe mu gisagara cya Boulder muri Colorado mu burengero bw'igihugu. Hatibagiwe umwe yishwe ejo kuwa kane abandi bataramenyekana igitigiri barakomereka muri Texas haheze amasaha make perezida atangaje ibi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo kuwa kane yarinjiye ku mugaragaro mu mugwi w'ibihugu bihurikiye muri ONU yiyemeje kurwanya ihindagurika ry'ibihe no guharanira umutekano. Ni kimwe mu byo leta ya perezida Biden yiyemeje gushyiramo ingufu mu guhangana n'ingaruka zose ziterwa n'ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe. Ambasaderi wa Amerika muri ONU Linda Thomas Greenfield yabwiye abamenyeshamakuru ko iki ari ikibazo gihanze ONU kandi ari ikibazo cy'umutekano ku baba ku isi bose. Yavuze ko ubushikiranganji bwa Amerika bujejwe kwivuna abansi buza bwaramaze kwemeza ko ihindagurika ry'ibihe ari ikibazo cy'umutekano w'igihugu. Ambasaderi Greenfield yavuze ko ikirere gihindutse ibintu byankenerwa bikenerwa mu buzima bw'abanyagihugu nk'ibifungurwa n'amazi bikena cyane cyane mu bihugu bikenye kandi gaciba intandaro y'ubwicanyi. Uwo mugwi wa ONU wiswe abagenzi b'ikirere n'umutekano washinzwe mu 2018 kandi kugeza ubu aho Amerika yinjiriye ugeze ku bihugu 56.
Aloise Bigirimana urakoze kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Shuti banywanyi mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri internet wayashatu akadomo radio yacu VOA akadomo.com kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA radio yacu mu Rwanda kandi muradukurikira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25 31 na 41 ingingo z'ingenzi z'amakuru mu Burundi abanyeshuri bose bagiye gutangira igihembwe cya gatatu bagomba kubanza kwipimisha virusi ya corona guhera uyu munsi kuwa gatanu
birasabwe rero yuko abanyeshuri bose uko bagera ku 30 basanzwe biga mu mashuri yisumbuye y'indaro yo gucose oza kwipimisha ku buntu mugera wa coronavirus gushika ku munsi wa Mungu.
Ministri w'ubuzima w'u Burundi Dr. Ndikumana Tade yaraye abivugiye mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru. Muri aya makuru kandi turagaruka no ku rubanza rw'abahoze mu buyobozi bwa FDLR bari guterabwoba mu Rwanda. Naho ministri w'intebe wa Espagne Pedro Sanchez ari mu ruzinduko rw'iminsi ibiri muri Afurika aragenderera ibihugu bya Angola na Senegal. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane ntimuge kure muri kumwe na Thomas Kamirindi. Nkuko narimaze kubibabwira mu kanya mu ngingo z'ingenzi leta y'u Burundi yarayitangaje ingamba nshya zo guhagurukira kurwanya icyorezo cya virusi ya corona. Mugenzi wacu Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda yakurikiranye ikiganiro ministri w'ubuzima yarayagiranye n'abanyamakuru aratubwira ibyavugiwemo.
Muri icyo kiganiro cyabereye mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura umushikiranganje Tadendi Kumana yamenyesheje ubukiza cya COVID-19 kigiye kugwanya amashuri yo mu Burundi. Yamenyesheje uko bizogenda kugira abanyeshuri 30 biga baba mu ndaro bapimwe imbere yo gusubira ku ishuri ku munsi w'Imana.
Dusanzwe dufite abaganga abahinga basanzwe bari mu burere bw'ubuvuzi kwari 47 bakaba bagize umugwi w'abantu 11 ku karere k'ubuvuzi kwari 47 hakaba n'abandi leta yariherutse guha akazi bavuga ku mwaka bajya bahinga bapima bashika 70 abo ni bazokora ico gikorwa bafashanije n'abasanzwe bakora mu shikiranganje abanga mu kirara ca Bujumbura cyanke baje kugira uburuhuko hano mu kirara ca Bujumbura bazokwakirwa kajya kuri Bonakeye adashobora gushika kuri Bonakeye hariho abahinga bazaba barindiriye hariya ku bitaro by'akarere mu kirara ca Bujumbura mu Kamenge hamwe n'ibitaro by'akarere mu Ruziba agaci mu gihugu naho ku ntara zose bazoja ku bitaro by'intara abari mu bure bw'ubuvuzi bazoja ku bitaro by'akarere.
Abazo batashoboye kwipimisha muri icyo kiringo kubera imvo zitandukanye nabo nyene ntibibagiwe umushikiranganje Ndikumana aravuga uko nabo bazopimwa.
Kubera rero yuko bishika ugasanga hariho abanyeshuri bari mu ndaro ugasanga iyo bari mu biruhuko mu mihana ruguru uburyo nibo bashoboke kugira ngo muri iminsi itatu bashobore kuba bashobore kuja ku ntara canke ku bitaro by'akarere bica bisabwa yuko ku munsi wa Mungu aho basanzwe bagira gusubira mu ndaro baza kare kugira ngo tuba twashyizeho imigwi y'abaganga ku mashuri basanzwe bigako kugira batashoboye kuja kwipimisha muri iminsi itatu nabo bapime imbere y'uko binjira mu ndaro. Ibyo rero bizoca bibafasha kugira ngo bashobore kwiga batomokewe atangorane abo bazosanga nabo baranduye nta muti w'ikibere hazohariyo n'abaganga baheze bakabaha imiti hanyuma bakayashyira ahantu bashobora gufatira imiti batanduza abandi.
Mu gihe mu Burundi abiga bataha aribo benshi umushikiranganje w'amagara y'abantu amenyesha ko nabo nyene bazobagenera umunsi wabo. Muganga Ndikumana arasigura uko icyo gikorwa kizogenda.
Abanyeshuri tuzoheza turabe ingene tuzobafasha kuko basanzwe baba mu kibano tubananya duhimiriza tuvuga tuti uwumva afite ibimenyetso agenda yipimisha hanyuma tuzoheza turabe ingene nabo nyine twobagenera umunsi mugabo nk'uko mubizi abanyeshuri bose bagera ku 2,600,000 biga mu mashuri y'u Burundi birumvikana yuko ataho cabigira ku mugabo kubera twabonye ko igihe abanyeshuri bava mu buruhuko bwa Noeli baja mu mashuri y'indaro hariho abagiye barandiye baranduza abandi banyeshuri nico gituma twashatse yuko duhera kuri 30,000 kugira ugiye kwiga agende mu ndaro yorohewe adashobora kwanduza abandi kurazi ko baba basanzwe babana baba hamwe.
Bamwe mu bavyeyi bafise abana biga mu ndaro barashimiye ngingo naho hari abatizeye ko izoja mu ngiro.
Ingingo nziza kandi iratomoye cyane ariko kora bivuze ibizo kurikizwa niho cyabaye ikibazo gitoya n'eski nane bivuze bazo kwipimisha kugira ngo make ingingo yo kugira abantu bose yipimishe yari ingingo nziza no kuri jere bivuze gose ariko rero ikibazo cy'ahandi nyene sinzi ko abapima bahari bakwiye sinzi ibikoresho byo gupima bihari bikwiye sinzi ko bazonya ko yipimisha cyangwa tipimishije ere byo cyose n'umuntu yo bibaza
jewe nk'umubyeyi mfite abana ndongika mu buraro iyo ngingo ni sawa ndayishimye nkasaba ko yoja mu ngiro abana bose bazoja mu buraro ko bogenda bapimwe kugira ngo baze bahwanire mu ishuri bazi ko bose bakomeye gusa kubasaba ko abo basanga bagwaye ko bopima n'imiryango yabo baba bavuyemo.
Iyo misi itatu igenewe abanyeshuri umushikiranganje Ndikumana asaba Abarundi eka n'abanyamahanga baba mu Burundi bashaka kwipimisha kubanza kubangira kiretse ufise ibimenyetso byerekana neza ko yoba yaranduye umugero wa corona nta wundi azakigwa. Anamenyesha ko abo banyeshuri kutazo kwitwaza ikarata y'ishuri atazakigwa. Mu kwezi guheze umushikiranganje Tade Ndikumana yari yamenyesheje ko Abarundi bamaze gupimwa ikiza cya COVID-19 barenga 200,000 abamaze kwitaba Imana nabo bapimwe bakaba ari 6. Kugeza ano mango tubashikirije ino nkuru nta rukingo ruragera mu Burundi mu gihe mu gihugu kibanye cy'u Rwanda ari abamaze kuronka urugira kabiri. Prosper Ntawugwamiye umuvugizi wa Leta y'u Burundi yamenyesheje ku munsi wa 5 w'indwi iheze mu Kirundo mu kiganiro kigenewe abamenyeshamakuru n'abanyagihugu ko Burundi butansi inkingo ariko ko burindiriye kwishyiramwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS rizemeza. Ati izihari ubu zishobora kugira ingaruka ivyo navyo birabihugu vyazakiriye ari nacyo gituma amenyesha ko Burundi buzokwitonda kugira bufate ingingo ibereye. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0.
Naho kuba dukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru.
Tugume mu Burundi aho ministri w'ubutabera Janine Nibizi nawe yaraye agiranye ikiganiro n'abanyamakuru, ariko we ni ku kibazo cy'abanyururu bamaze igihe barahawe imbabazi zo gufungurwa n'umukuru w'igihugu, ariko na n'ubu bakaba nta n'umwe urarekurwa. Mugenzi wacu Eloge Wilika neza ukorera mu biro by'Ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya yakurikiranye iki kiganiro.
Mujyaniro yahamenyesha makuru ku bijyanye n'imikorere y'igisata cy'ubutungane cyarangiye mu kajoro ko kuri uyu wa kane ku mugwa mukuru wa politiki Gitega. Umushikiranganji w'ubutungane yasiguye igituma ingingo ya perezida ihaye ikigongo y'abanyororo itaraje mu ngiro kandi amategeko avuga ko ibwirizwa gukurikizwa gisinywa. Janine Nibizi yamenyesha ko turetse inyigisho bariko barahabwa n'izigenewe abazobakira mu mitumba n'amakomine.
Twababwiye yuko inyigisho ziriko ziratunganywa kandi zizoba inyigisho ziriko ziratangwa zimeze neza, ndetse hakazotangwa n'inyigisho gisho ingene abo kuru b'imitumba abajeje imitumba abamustanteri bofasha kugira ngo aba bantu bashobore gusubira kwinjira mu ngo zabo batekanye bakabakira nk'abo bahorana bakabakira nk'abavukanye imbere y'uko bataha imbere y'uko basubira iwabo ihumure n'iryo nyine ry'uko by'ukuri bazoba bigishijwe bihagije kandi niyo bazoba bari bazoguma bari kubarakurikirana
ntabariza arimo amashyirahamwe hariya agateka k'abafungwa mu ndwi heza ryasabye ko afite imyenda mu bahariwe na perezida botaha bakariha buhoro buhoro Jean Marie Nshimirimana mukuru waryo
ubusanzwe aya mande by'ukuri na mande ateye ubwoba ni hadabu naho bibihumbi 50 utabitanze ugaheza wa munyororo ugumamo rero ibitigiri turabona neza ko dufite amakenga ko hari abantu benshi wogumayo hamwe hatofatwa izindi ngingo twe ntidutegeka ariko turavuga nk'abarundi bakunda igihugu cyacu kandi dukunda bene wacu tuvuga tuti ni hafata izindi ngingo by'ukuri nyimba umuntu afitiye igene umuntu cyangwa baciye amande azoha umuntu babahuze nyimba byobera muri parike bagira amasezerano kugira uwo muntu atahe kuko hari ariko ari mu ibohero ntacyo ariko arahungukira
ibi umfaso n'ibizi yasanga atamari bikwiye gutera
wa muntu wa mufungwa turamurekuye ni yitahire y'amafaranga atayarishe none wabaye umubyeyi wande waretsende iyaba ari ngira ngo nka leta nyene mubyeyi ari nkajya mande ngira ngo yinjira mu gihugu yabasaba ikigongwe umukuru w'igihugu bakamubwira bati burya turamerewe nabi bimeze uku hari abandikira umushikiranganji w'ubutungane bigaheza bikigwa bikarabwa neza hari babavuga bati turi n'abantu aho nikora bikigwa bikarabwa neza kifumbure none uyu avuga ko ari ntaho nikora none ayo mafaranga azoheza kava hehe kigaheza kikigwa ingene ayo mafaranga azoriha n'uzoyariha mugabo ntitwoca tuvuga ngo muri rusange ngo umuntu yakiriwe kuriha amafaranga ubundi yategerezwa kumuriha nk'indishyi y'akababaro y'ibyo yamukoreye muti uwo muntu naca ataha n'ubundi niwamurungika haba ingwano haba umwiheburo wa wa muntu yategerezwa kuronka iyo ndishyi nicyo gituma leta ari umubyeyi leta itegerezwa kuraba abantu bose ku rugero rungana nta wanjya wangura
kugeza ubu ariko bamwe mu mashyirahamwe yahanye agateka kazina muntu babona muri note bajya kurekura abanyororo uruyeri gukungumiza mu munyororo abafungiwe iby'iyumviro bya politiki nk'uko Jean Claude Ntiburumunsi yajejwe amategeko muri akate buhundi yabyiganirije ujya amerika
tugaca dusanga abanyororo bose bafashwe mu gihe cy'imyerekano mu 2015 kambere n'abagiye barafatwa inyuma yaho bahogwa ko bari mu migambo itavuga rumwe n'uri ku butegetsi ko bagiye imyerekano cyangwa bakaja barafatwa kubera ko bariko barerekana amabi ariko arakogwa benshi usanga baja baragirizwa yuko bariko barahungabanya umutekano w'igihugu ko bari mu migwi igwana bashigikiye imigwi igwana ugaca usanga biri muri ibya byaha ubutegetsi buvuga yuko uwagirizwa icyo cyaha iyi ngingo utamuraba cyo bituma ataciza gufasha mu byerekeranye n'imibano myiza hagati y'abanyepolitike no kugarukana amahoro mu gihugu cyacu
mu mabohero 11 yagize Uburundi habarizwa abanyororo barenga 12 n'amajanindwi mu gihe abyubasha bukwakira batarenga 294 mu ntango z'ukwezi kwa gatatu gushize umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yasinye itegeko ry'ikigongwe imbohe 5255 ariko nta n'umwe yarasohoka ibohero kaneza ijwi rya Amerika
turabaramukije bakunzi namwe banyanya ijwi rya Amerika ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushyikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushyikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashyikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yacu
Radio ijwi rya Amerika mu Rwanda urukiko rukuru rwaraye rusubitse mu gihe kitaramenyekana urubanza rw'abahoze ari abayobozi babiri bo mu mutwe wa FDLR Ignace Nkaka na Colonel Jean-Pierre Sekanabo baregwa ibyaha by'iterabwoba. Urukiko rwatangaje ko inteko iburanisha uru rubanza yahuye n'akazi kenshi. Eric Bagirubusa aratubwira inkuru irambuye.
Mu gitondo cyo kuri uyu wa kane nibwo byari byitezwe ko hatangwa imyanzuro ya nyuma mu rubanza ruregwamo bwana Ignace Nkaka bakunze kwita Raforuje Fils Bazeye wahoze ari umuvugizi w'umutwe wa FDLR na mugenzi we Colonel Jean-Pierre Sekanabo bakunze kwita Bega Kamara wari ukuriye ibikorwa by'ubutasi bw'uwo mutwe. Ibihabanye n'iby'ijwi rya Amerika ryageze ku cyumba cy'urukiko mu gitondo I Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda risanga kirafunze. Ubwanditsi bw'urukiko bwavuze ko ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu aribwo hafashwe umwanzuro wo gusubika uru rubanza kubera inteko iburanisha uru rubanza yahuye n'akazi kenshi biba ngombwa kwigiza inyuma iburanisha. Iyo nteko iburanisha uru rubanza ikuriwe n'umucamanza bwana Antoine Muhima ni nayo iburanisha izindi manza zikomeye ziri mu ruregwamo bwana Paul Rusesabagina na bagenzi be 20 ku byaha byiganjemo iby'iterabwoba. Ni nayo kandi iburanisha urubanza rw'umunyamakuru Focus Ndayizera naho bariganwa 13 ibyaha by'iterabwoba ndetse n'urubanza rwa bwana Baptiste Mugimba uregwa ibyaha bya genocide woherejwe n'igihugu cy'Ubuholandi kuburanira mu Rwanda kuva mu mwaka ushize 2016. Aba bahoze ari abayobozi mu mutwe wa FDLR udacana uwaka n'ubutegetsi buriho mu Rwanda baregwa ibyaha bitandatu birimo ibyaha byo kurema mu mutwe w'abagizi ba nabi, kuba mu ishyirahamwe rikora iterabwoba, gukora iterabwoba mu nyungu za politiki n'ibindi. Bombi Ignace Nkaka bakunze kwita Raforuje Fils Bazeye wahoze avugira umutwe wa FDLR na mugenzi we Colonel Jean-Pierre Sekanabo bakunze kwita Bega Kamara bemera ibyaha 4/6 baregwa. Bemera ko bari mu mutwe wa FDLR ariko bagahakana ko binjiye muri uwo mutwe bawusangaho batagize uruhare rwarwo rwose mu kurema. Bahakana ibikorwa byo kugaba ibitero mu bihe bitandukanye mu bice by'amajyaruguru n'uburengerazuba bw'u Rwanda. Uwo mutwe wagiye ugahitana bamwe, bavuga ko nta bubasha bagiraga mu gufata ibyemezo ko byafatwaga n'abari babakuriye muri uwo mutwe. Abaregwa bombi kandi mu myiregurire iheruka bahuriza ku gusaba imbabazi umuryango nyarwanda muri rusange, bagasaba ubutegetsi kubacira inkoni zamba. Abaregwa bavuga ko bafashije mu bikorwa byo gutanga amakuru ku gihugu, bityo ko igihe bababarirwa basubizwa mu buzima busanzwe nk'abandi bagiye bava muri uwo mutwe bagasubira mu buzima busanzwe, bamwe muri bo bakana bashinga imirimo ikomeye mu gihugu. Ijwi rya Amerika ryateguraga iyi nkuru ntitwari twakamenya itariki urubanza ruzimurirwaho. Gusa ubwanditsi bw'urukiko bwateganyaga ko bishoboka ko iburanisha ritaha ryakwimurirwa mu kwezi gutaha kwa gatandatu. Aba bagabo bombi bahoze ari abayobozi mu mutwe wa FDLR batawe muri yombi mu mpera z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize 2018 ku mupaka wabunaga n'uhuza igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda. Nyuma yo koherezwa mu Rwanda n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mwaka wa 2019, ubushinjacyaha bubarega ko bafashwe bavuye mu gihugu cya Uganda mu nama bwemeza ko zari zigamije ubugambanyi no kugira nabo ubutegetsi buriho mu Rwanda. Aho bagira ubusa ijwi rya Amerika I Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ministri w'intebe wa Espanya Pedro Sanchez ari mu ruzinduko rw'iminsi ibiri muri Afrika. Yaraye arutangiriye mu gihugu cya Angola, uyu munsi arajya muri Senegal. Sanchez avuga ko ibi bihugu bibiri bifite uruhare rukomeye by'umwihariko mu bikorwa byo gukumira abimukira banyura amayira y'amagendu bajya gushaka imibereho myiza mu Burayi n'ibibazo byo gupfa n'abarohama byose muzi. Muri iki gihe Espanya ifungiye abimukira ibihumbi n'ibihumbi mu birwa byabyo bya Canary, irimo irashaka uburyo bwo kubasubiza mu bihugu bakomokamo. Mugenzi wacu Fidele Niyongabo yaganiriye na Madame Karine Kaneza Ntandurya ukorera mu muryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch hano i Washington DC, amubaza uko yakiriye uruzinduko rwa Minisitiri w'Intebe wa Espagne Pedro Sanchez muri Afrika.
Kubwacu yumigenderanire umushikiranganji mukuru wo muri Espagne asa n'ubutanguye mugabo nkumvura ari karabandanya hagati y'igihugu cya Espagne na Senegal na Angola tubyakira neza ni byiza. Mugabo turifuza gushimikira ku bibazo bitari bike uwo mushikiranganji yoshobora nabo bazohura bo muri Senegal na Angola bashobora kuzokorera ku kandi nkumvure ibibazo bidasa ku makuru dufise bidasa n'uko biri kuri agenda ya voyage y'Europe. Icya mbere twifuza kwibutsa ni uko ibihugu byo muri Union Europeenne atari ubwa mbere bagize imigenderanire cyangwa baganiriye n'ibihugu byo muri Afurika ku bibazo bijyanye n'iterambere, ibibazo bijyanye na sekurite n'ibijyanye ku buzima no kunyifata n'ingene barinda kujeha ikibazo cy'abimukira. Si ubwa mbere bibaye, tukaboneraho n'uburyo bwo kwibutsa some yabaye mu 2022 aho Espagne yonyine yashoboye usaba yuko haba ibihano bikomeye gusumba ibyari biriho byofatira abimukira. Tugere rero icyo kibazo kigira dutera ama preoccupation kuko turifuza yuko iyo bariko baravuga n'ikibazo cy'abimukira bagifata muri globalite yacu.
Muri baza rero urwo rugendo rw'umushikiranganji wa mbere wa Espagne, biravugwa ko igitigiri cy'abimukira bafata inzira ica muri Mediterane bagerageza gushika i Buraya cyo bacaragabanutse kubera ingingo zafashwe n'ibihugu by'i Buraya hamwe n'abategetsi b'ibihugu byo muri Afrika mu buraru kunkengera ibahari Mediterane. Ubu iyo nzira abimukira batafata cyane ubaca muri ibahari Atlantic bagaca mu mazinga ya Kanari yegukira Espagne. Mbaza ko ari cyo gitumye aja muri Afrika.
Icyo ntacyo twamenya, mugabe icyo tuzi ko igitigiri kinini cy'abimukira muri Afrika kiri muri Afrika nyine. Icyo ni cyambere. Kuri icyo gitigiri cyo cyaragabanitse muri mu 2020 birashoboka nkumbure kubera ikiza cya COVID. Twibaza yuko icyo tuma igitigiri cy'abimukira kiba kinini ni COVID gusa, hariho n'ihonyango ry'amategeko.
Birazwi abapfunzwe bapfungiwe mu mazinga Kanari yegukira Espagne ari abantu ibihumbi n'ibihumbi muri abo bimukira. Abategetsi b'icyo gihugu bakabizeye ko bazobasubiza mu bihugu byabo, abenshi muri bo bashoboka bashobora kurungika ngo byaba ku gushaka kwabo cyangwa bikiye mu masezerano n'ama leta y'ibihugu baje bavamwo. Ku byerekeye ishyirahamwe ryanyu rijejwe agateka ka muntu, icyo kibazo mucumva gute?
Ego, kuko icya mbere no kumenya icyatumye bava muri ibyo bihugu, icyatumye basaba guhunga iruhande baca muri izo nzira ziteye ubwoba kandi zitoroshe bituma bikomeye kandi bigoye. Hanyuma ikindi nacyo, hariho amategeko rega unze makungu, hariho amategeko aproteje amadroit y'abimukira. Ayo mategeko ni ukubanza kuraba yuko ari karakurikirwa burya igihugu kikwakiriye icyo ari cyo cyose tegerezwa kuguha uburenganzira bwo gushobora kwiyegeranya kandi kidashobora kugusubiza inyuma mu gihugu waguyemo, iyo bazi neza wabasobanuriye neza yuko ufise impambaro kutinya kushobora kwicwa cyangwa gupfungwa.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu, aya makuru naha ahumurije, mbashimiye cyane rwose ko mwayakurikiye. Mugire umunsi mwiza, murakarama.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu. Yabaye igisubizo cyacu. Gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi kayo yabaye ikibizo cyacu mu gutera igihugu cy'u Burundi yabaye ikibizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye ikibizo cyacu